kiganiro muri sanga
murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda. Turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru ya kakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi bange dufatanije kubagezaho aya makuru. Abayisilamu b'Abarundi kuri wa gatanu bifatanije n'abandi ku isi kwizihiza umunsi mukuru uzwi nka Eid al-Adha. Muri uwo muhango, umukuru w'umuryango w'Abayisilamu mu Burundi yasabye abawugize kwifatanya n'abandi mu kurwanya ikiza cya virusi ya corona.
Akamunotera ku banyagihugu cyane cyane hari abayisilamu atari abayisilamu mbere n'abanyamahanga bo muri iki gihugu, nuko bosonera bakumviriza inyigisho duhabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kwirinda cyangwa mu gutuza ikiza coronavirus.
Uwo ni Sheikh Sadiki Kajandi uyobora umuryango w'abayisilamu mu Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho abanyeshuri bahangayikishijwe n'uko bagiye kubazwa batarize, naho mu Budage bababajwe n'umugambi wa Amerika wo gukura ingabo zayo muri icyo gihugu. Mu kanya aya makuru turayagarukaho duhereye ku yo hirya no hino ku isi. Amakuru yo hirya no hino ku isi, tuyohere muri Zimbabwe aho imihanda yo muri icyo gihugu ari nyabagendwa nyuma y'aho ingabo zishinzwe umutekano ziburijemo imyigaragambyo yari yateguwe kuri uyu wa gatanu. Fidel Niyongabo nibyo tubwira.
Amabarabara yagaragara uno munsi wa gatanu mu bisagara byo muri Zimbabwe ni mu gihe inteko amajana n'amajana hamwe n'igipolisi zaburijemo imyiyerekano yo kwiyamiriza leta. Bateguye iyo myiyerekano bari bategekanije mu ntango kwiyamiriza ruswa mu nzego za leta, yamara mu nyuma y'aho biyamirije umugambi uri ku butegetsi zano PF. Icuka kibi kiriko kiriyongera muri Zimbabwe kubera ubutunzi bw'igihugu buri ko burayanza mu bisanzwe ruja n'uruza mu mabarabara y'umugwa mukuru Harare ruba rukomeye. Inzego zijeje umutekano zarirukanye abantu ku mugwa mukuru ku munsi wa kane zitegeka ibibanza bikoregwamo imirimo y'ubudandaji kugara. Abatavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe y'abaharanira agateka ka muntu batangaza ko biboneye n'amaso yabo abantu bahagarikwa batabwa mu mbuto abandi bakubitwa. Abaharanira ko ibintu bihinduka n'abanyagihugu basanzwe baratotejwe bagirizwa kuba barenze ku mategeko agenewe kugwanya ikiza cy'umugera wa corona imbere y'imyerekano yaritegekanijwe kuba uno munsi kuwa gatanu.
Urakoze Fidel Niyongabo. Reka Diane Nini nahazwe akwakire atubwire uko amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki muri Sudani atabariza abana bagera ku 14,000 badafite ibibatunga n'uko bavurwa kubera ibibazo by'intambara.
Mu itangazo ishyirahamwe mpuzamakungu gita hineza y'abana Save the Children ryasohoye uno munsi, yasiguye ko intambara z'amoko hagati y'abarimyi n'aborozi zimunogoje mu burengero bw'intara ya Darfur zatumye yugara amavuriro yayo abiri. N'amavuriro yahora asahiriza mu kuvura abana bo muri ako karere no mu kubaronsa ibifungurwa. Iryo shyirahamwe ryashikirije kandi amakenga yuko ituze ritagarutse ngo ayo mavuriro yabo yongere yugurure, ibitigiri vy'abana bazobandanya bahura nako kaga bizokwiyongera. Gibukije ko iki kibazo kije mu gihe abana barenga umuriyoni mu gihugu cyose bugarijwe n'inzara. Igisata ca ONU kijeje gutabara abari mu ngorane n'ibiza oca mu mfunyapfunyo muri Sudani naco catabarije imiryango irenga 200,000 yabuze ayicira nayimira inyuma y'igitero cyo kwa 25 kuno kwezi kw'indwi. Ico gitero cahitanye abarenga 60 gikomeretsa 88 harimo indembe. Mu bo cahitanye harimo abana 5 bakiguyemwo na 9 bagikomerekeyemwo. Ishyirahamwe Save the Children rikiyama ababikora ribasaba kurengera amatati bagashira ineza y'umwana imbere.
Urakoze Diane Nini nahazwe. Fidel Niyongabo, uragaruka utubwire uko Minisitiri w'Ingabo w'Ubudage yatangaje ko imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo gukura abasirikare bayo mu gihugu cye bibabaje.
Ivyo umushikiranganji ajeje kwibona abansi Annegret Kramp-Karrenbauer yabitangaje uno munsi kuwa gatanu. Yasiguye ko bikomeye ko uburaya bukora kurushiriza ku bijanye n'umutekano wabwo bwite. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegekanya gukura abasirikare bayo 12,000 mu Budagi. Abategetsi bajejwe ivyo kwivuna abansi muri Amerika batangaje ku munsi wa gatatu ko Amerika izotahukana abasirikare bagera ku 600,400 mu gihe abandi bagera ku 500,600 bazorungikwa mu bindi bihugu vy'i Buraya. Iyo ngingo yubahiriza icifuzo catangajwe na Perezida Donald Trump cyo gukura indeko za Amerika mu Budagi kubera yagiriza ico gihugu ko kitakoresheje amafaranga ahagije ku bijanye no kwivuna abansi. iyo ngingo izotuma hasigara abasirikare ba Amerika bagera ku 2024 mu Budagi.
Radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbibutse ko turi kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu, ku rubuga rwa internet ho turi kuri waeshatu radio yacu voa.com, naho mwahadusanga mugakurikira aya makuru. Mukanya turajya kuyo mu biyaga bigari bya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho polisi itangaza ko yataye muri yombo mukuru wa zone na komine Mwakiro mu ntara ya Muyinga, imurega gushaka kwica mustanteri w'iyo komine. Iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi baryo mu Burundi. Turagezweho na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Waraye hatswe kugandagurwa ni Sylvie Muhimpundu arongoye komine Mwakiro. Uwagirizwa nawe guhakwa gukora iryo bara akabanya benda Baltazar. Amakuru yatoje n'ijwi rya Amerika avuga ko vyabaye kuri no wa kane. Intandaro ya vyose nk'uko isoko ryacu imwakiro ryabitubwiye, mustaneri wa komine Mwakiro yatumye ko mu biro iwe uwo mukuru wa zone kugira ngo yisigure ku biti vya leta yatemaguye atabire kuriwe n'amategeko. Baltazar yararengutse amaze gushika niko kuja mu mpari z'urutavana ko na mustaneri yavuye atabaza polisi, nayo imaze kuza isangana umutegetsi wa zone Mwakiro ikibuga itari yanyegeje mu ishesheti giwe. Ico kibuga ita nk'uko polisi y'u Burundi yabitangaje ni naco cari gukora ibara. Ivyo bitinya benda Baltazar yategeza kwisigura ko vyari biteragiye ku mpande z'ibarabara ku mitumba ya Kibwigwa, Kibande na Butobwe ya komine Mwakiro. Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga igategekanya kuzosasa mu ntayi kibiriraho kuri no dosiye y'umukuru wa zone Mwakiro ku munsi wa mbere. Kuri ubu akaba afungiwe mu ibohero rikuru rya Muyinga.
Urakoze Diane. Turacyaraho mu Burundi, aho mukuru muryango w'Abisilamu muri icyo gihugu abasaba gukunda igihugu no kubahiriza amategeko yo kurwanya ikiza cya COVID-19. Sheikh Sadiki Kajandi yabivuze mu muhango wo kwizihiza umunsi mukuru w'Abisilamu uzwi nka Eid al-Adha. Eroje Wilika neza akomeza inkuru.
Allahu akbar, sami'a Allahu liman hamida.
Ibirori ku rwego rw'igihugu vyabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Hari ikibuga c'umupira w'amaguru kiri muri zone ya Nyakabiga hagati na hagati mu gisagara ca Bujumbura, hasanzwe hari umusigiti w'abayisilamu. Leta yarungitseyo icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Uwo yasavye abayisilamu gushigikira ibikorwa vya leta.
Icyo umukuru w'igihugu asaba mwebwe abayisilamu nuko mubandanya gushigikira iyo leta mu kuyisengera, mweze kuyisengera mu kongera mu kaca ku kivi kugira ngo tugume tubwiza umwiri. Kandi turazi ko kuva kera mwami mutaduhoboka gushyigikira igihugu, kuva mbere igihe igihugu cari kikirondera intahe yo kwikukira, hanyuma mbere gushika n'ubu iyo ngingo akaba ari rwanyu. Mwaravyerekanye mbere no mu bikorwa byanyu mu kubaka amashuri n'izindi nyubako rusange, yaba ambasade dusanzwe canke n'ibindi. Turabizigiye rero kuko mwabitanguye kera.
Aho ka Moshe Sadiki Kajandi Abdara arongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi yagatahuye atana bisabwa bino mutumwa yari yahaye abarongoye.
Mwumvise mu nsiguro rero yuko twahanuye abayisilamu n'abatari abayisilamu gushobora gufasha leta, gutyo rero tukaba twasavye bose inyigisho zitangwa na leta na cane cane n'izitangwa n'ubushikirangaji bw'amagara y'abantu mu kwirinda iki kiza cya coronavirus, kugira ngo abantu bose bacirinde, abantu bose bagituze nk'uko uyu mwaka cyatubujije kujya guhiga impaka, mu wundi mwaka tuze twisange tugiye ku bwinshi ikiza cya corona cyarafutise ku isi yose ataki kivugwa.
Turetse Bujumbura, umunsi mukuru witiriwe intama wanahimbajwe no mu bindi bisagara n'imigwa mikuru y'intara. Aho ijwi rya Amerika ryamenye ibitungwa vyabazwe ni ku mugwa mukuru wa politiki ya Gitega, hacinjwe inka 10 n'impene zirenga 100. Iruhande mu buseruko mu ntara ya Ruyigi habazwe inka zitarenga 2. Mu muryango w'abatari bake uyu munsi bamenyesha ko bahisemwo kubaga inkoko kugira ngo baheze ubwirizwa ntibarare batari y'akanyama, kandi umugenzo w'idini ryabo ari byo bategeka ku munsi nk'uyu. Igitega ibitungwa vyahora bibagwa mu myaka iheze ku minsi nk'iyi, abayisilamu baho batubwiye ko vyari inshuro zitatu nk'ibi vyabazwe uyu munsi. Abatari bake bavuga ko ubukene bw'unyuwe n'ikiza cha corona aribwo ntandaro yigabanuka y'ibitungwa byabazwe.
Abantu ni baje gusenga sana urabona abantu ni bakenye ibintu byarahindutse nyene. Ariko turashimira Imana nakundi nuko nyine beri corona na corona imaze kuzana ibibazo ngaha mu Burundi abantu urabona yuko batakigundana nkuko byari bimeze.
Hari agahaze kuko ubu uyu niko twahora turonka kare twagihimbaza neza ubu ntitugihimbaza neza kuko urabona n'ubu unye kubera corona n'amahera arabura cyane kuko ntitugironka kuko twahora turonka. Byose turashimira Imana Uwiteka kubona tugezeje n'ikigiringo.
Ingorane ni nyinshi, ubukene ni bwinshi buri mu bene gihugu ariko abayisilamu baragiragiza nyene kwifata mu ngorane zose baba bafise. Nimba uburyo buhari barajyoherwa birenze baragira umunsi mukuru ukomeye uburyo ari bukeya naho nyene bajana nyene n'icyo gihe nyene bagezemo.
Sheka Jean ndahamagara ya baronse kugabaniriza no gusangira n'abatagize ayo mahirwe.
N'umugenzo mwiza mumaze kubaga murazi yuko kenshi benshi bataronka ibitungwa. Turazi neza yuko igifungurwa cy'inyama kizimvye ari nacyo gituma ababaze ibyo bitungwa ariyo ntama impene n'inka bashobore gusangira n'abatishoboye, basangire n'abakene, basangire n'imfuvyi, basangire n'abapfakazi, eka n'abagwaye bose uno munsi dusangire tutaravye idini cyanke ibara cyanke ubwoko. Uno munsi rero ni umunsi mukuru w'abayisilamu ukomeye gose ku isi yose kubera yuko dutunganije inkingi ya gatanu y'ubwisilamu.
Mu bisanzwe mu yindi myaka ku munsi mukuru nk'uyu Uburundi bwakira abaterankunga bo mu muryango w'abayisilamu baturuka mu bihugu by'abarabu. Aba bahora bazana imfashanyo zitari nke bagasahiriza bagenzi babo batishoboye. Umwaka kubera ikiza cya corona nta n'ubakira ziraje mu Burundi. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Noneho tujye muri Repubulika Demokarasi ya Congo, mu gihe hasigaye iminsi itatu kugira ngo amashuri yongere afungure muri icyo gihugu. Bamwe mu banyeshuri bo mu nkambi ya Lusenda icumbikiye impunzi z'Abarundi, abona bari mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, baravuga ko batewe impungenge n'uburyo bagiye kuzakora ibizamini bya leta bari bamaze amezi agera kuri ane batiga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Lusenda.
Abanyeshuri bo muri iyi nkambi kimwe n'abanyeshuri b'abakongomani bari basanzwe biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'ayisumbuye, bavuga yuko nubwo amashuri azafungura kuri uyu wa mbere bateye ubwoba n'ingengabihe y'amashuri Minisiteri y'Uburezi yashizeho. Iyi Minisiteri iteganya yuko abanyeshuri b'umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bazakora ikizamini cya leta tariki ya 24 kugeza tariki ya 27 y'ukwezi k'8. Hatungimana Yvonne n'umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye rya La Reflexion yumvikanishije ubwoba atewe nuko bagiye kuzakora ibizamini bya leta hari ibyigwa byinshi batize ugereranyije nabo bari bageze biga.
Yewe n'ukuri narumvise yuko tugiye gutangi tuzakora ikibazo cya leta kuva ku igenekerezo rya 2024. Nk'abanyeshuri turafise ibibazo byinshi mu mutima kuko iyi ngwara n'ukuri yaratumye duhagarika amashuri nk'ubu tumaze amezi ane tutiga, ariko twumvise ngo tugiye gukora. N'ukuri dufise ubwoba ko tuzohava tunananirwa kubera ntitwize amaprograma ntiyaheze, ibyigwa ni byinshi tutarabona, dufise ibyigwa bike cyane, amezi ane yose tutiga turimo turibaza ukuntu tuzokora icyo kibazo. N'ukuri imitima irahagaze, turiko twiyumvira yuko tuzohava tunananirwa kubera ko tutize. Kusanga nk'abantu bazotora ikibazo n'ukuri bazogerageze boroshe ikibazo kuko tuzohapfa tunanirwa turi benshi.
Hatungimana Ale nawe yiga kuri Institut Sibatwa asanga ibyumweru bitatu bahawe byo kwiga ari bike ugereranyije nabo bari bageze biga.
Amakenga dufise ni menshi, tumaze amezi ane egome nubwo dukora kigoro ko gusoma ibitabo n'amakaye. Hariho ibintu harura amezi ane araciyemo nta mwigisha ubona, ariko baca bagusiripurena ngo mu ndwi zitatu z'ubukozi ikibazo. Ntibishoboka ko ivyigwa bizoba birarangira kuko hariho nko mu makuru amwe amwe abigisha ariho bari bagitangura akazi, abandi bari bakiri ku mashapitre atatu canke ane. Usanga rero ari ibintu bigoye kuvuga yuko mu nyinga zitatu nk'ishapitre zitanu canke zitandatu ko zoba zirahera.
Si abanyeshuri bonyine batewe impungenge n'ibi byumweru bitatu baha byo kwiga mbere yuko hakorwa ibizamini bya leta, ahubwo n'abarimu nabo bari basanzwe babigisha nabo batewe impungenge n'uburyo bazigisha abana bamaze amezi ane badahembwa. Metusera Ntitukana yigisha ku kigo cya Rukorora.
Rimwe na rimwe rero tuhura hari ibibazo byinshi twibaza nk'abigisha urabye igihe tumaze ikintu cy'amezi ane ata gashara turonka ata amafaranga turonka ubukene ni bwinshi cyane. Ugiye kuraba n'ubyo twagiye guhagarika amashure na programme yari sigaye uravye twari tugeze no kubice 75 kwijana 80 gutyo kubamwe nabandi ariko ubu uroneza ko tugiye gutangura umengo tugiye gutangura bushasha bizogorana mu gihe hari ikiringo gito cy'abanyeshure kwiga abanyeshure bazaza gukora nk'ama examen ama exeta ntitubone ibintu bazohava bakora zogerageza uburyo bwose twihate ubwo zokwihata n'inzara munda.
Ndayishimiye Janvier nawe n'umwarimu w'ukurenza iti rutanga iyo mu rusenda iwe asanga leta ikwiye kubafasha.
Nibaza ko kalendrier ya ministere ya education ndazi ko hari ibintu bimwe bimwe igerageza ku kwirengagiza ama programme ntiyari bwahere twari dusigaje amezi ashika nkanga nk'atatu ariko programme ntizari bwahere. Nibaza yuko leta ya Kongo yuko izi neza ingorane zabaye n'ubushikanganje bw'indero ndazi ko ubu bitahura gose gusumba twebwe buzora ndazi ko bwabiteguye bwabonye yuko kumbure nimba dutanguye kwiga ayo izo ndwi zitatu bakazuka mu kibazo cya leta biraboneka yuko abanyeshuri ubuhonge ne bari barana bibihebye.
Ministeri y'uburezi ivuga yuko kuri uyu wa mbere tariki ya gatatu y'ukwezi k'umunani ariwo abanyeshuri biga mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'ayisumbuye bazafungura. Biteganyijwe yuko andi mashuri nayo azafungura nyuma gusa umunsi nyirizina turatangazwa. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusenda w'umutara kivuye.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku mu mateka habayeho twayiteguriwe na Venuste Nshimiyimana.
Ndirimbo haya keleya African Town umuhanzi ukomoka mu gihugu cyangora akaba yari ku rutonde rw'ababimbuye iteraniro mpuzamahanga ry'umuziki wa jazz ryatangiye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi muri 2009 kuva icyo gihe riva buri mwaka ariko uyu mwaka ntabwo rizaba kubera icyorezo cya COVID-19. Umuhango wo gutangiza iryo teraniro wateguwe kandi ndi uyoborwa n'ikigo cyitwa Ritec gikora iby'amahoteli n'ubukerarugendo ni nacyo gitera inkunga iteraniro mpuzamahanga ry'abanyamuziki wa jazz ribera mu mujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo. Ibyo birori byitabiriwe n'abacuranzi ba jazz baturutse ku isi yose muri Brazil, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byinshi birimo Afurika y'Epfo yari yaserukiwe na Freshly Ground. Abandi baririmbyi bitabiriye iyo festival ni Lira na Jimmy Dludlu bo muri Mozambique, Vanessa D'Amata wo muri Brésil na Paulo Flores, Sandra Cordorio, Toto na Dodo Miranda wo muri Angola. Abandi bagiye bayitabira ni nk'icyamamare Manu Dibango witabye Imana mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nawe azize indwara ya COVID-19. Umuyobozi mukuru w'ikigo Ritec Antonio Cristovao yashimangiye ko guteza umuco imbere ari bwo buryo bwiza bwo gushyigikira ubukerarugendo.
Urakoze Venuste, bamwe mu batuye umujyi wa Bujumbura barasaba leta y'u Burundi gukomeza amategeko ajyanye no kwambara agapfukamunwa, bagasaba ko riba itegeko ku bagenda mu mamodoka, ku mapikipiki no ku magare hamwe n'ababatwaye. Umva ibitekerezo bya bamwe muri bo.
Byari byiza ko twabyumvise muri atrabo batanze udupfukamunwa ku bagendesha, kubunguza abantu ku bagendesha imiduga babuze ko babahaye. Muganga nka twe twunguza abantu ku mapikipiki, natwebwe urumva harimo agahaze kuko natwe turunguruza abantu baraduha amahera tukabasubiza, n'abayo tubasubije barayahatanga ku handi, natwe twosaba atrabo ko yoraba igikwiye kubunguza abantu ku mapikipiki. Mu kurwanya ikiza cya coronavirus kuko ari umugambi wa leta, natwe turabana n'igihugu mu bunguza abantu ku mapikipiki. Ibyo bari badukoreye babikora ku bituro, hamwe bari bageze kuzana ibintu byo gukaraba, ibyo byo gukaraba n'amasabune, ibyo byaramaze kuhava. Mugabo hoba uwundi mugambi nyene ujanishwa n'uwa trabu kuko ishami ryacu amutabu ku bajiga kunguza abantu ku mapikipiki isanzwe itwarigwa muri atrabu. Nabo nyine atrabu yoraba igakorana n'iryo shyirahamwe amutabu kugira ngo natwe dushikirwe muri uwo mugambi wo kurwanya korona, ariko ntitwasigara inyuma kuko twese umugambi uraturaba n'uw'igihugu. Igihe atrabu itazobirashikira kutwe kw'abamapikipiki, umuntu aba arakora mu kwikingira muri uku nyene ahari ibibanza byo gukaraba, umuntu agashika agakaraba mugambi gihe umugambi wowoze uvuye muri atrabu ugashikira abunguruza abantu ku mapikipiki, tuzowakira neza mu gihe tuzobutatuvuna. Ukambaye wewe wunguruza umuntu, uwo wunguruza atakambaye, muravugana ibiciro, aravuga nawe ukavuga, mukavugana ibyo biciro, urumva ko harimo uwayanduye yanduza uwundi. Hoshabaho umugambi wa leta ko bose bateza kubwambara nkuko isi yose iri kirafata izo ngingo, abiyunguruza bakateza kuba babwambaye, ababunguruza bunguruza abantu ku mapikipiki bakateza kuba babwambaye bose, umwe agakingira umukiriya wiwe, umukingira nawe agakingira umwunguruzi.
Abapolisi baraduhagarika tugahagarara, duhagaze tukabereka amadokima, arashobora gufata dokima z'umumotare ariko arazizingurura, azizinguruye hanyuma ukazimwereka, ariko araziraba dufate nk'uko wagize ikosa, hanyuma akaca kwandikira kontravasiyo ako aheze kwandika akaca kubwira ngo nusinye ngaha. None gusinya ngaha ni ukubera iki? Dufate nk'uko iki kiza cya korona cyamaze gutera ugahura ugiye kwandika, kandi yuko bisaba wandikishije ya karamu nyene yari afise, kandi tuzi yuko umuntu wese dufate kugira akore kuri icyo kintu ari uko abanza gukaraba. Twebwe twosaba abajejwe umutekano yuko bo mu ibarabara bofata icyo kibazo, nabo nyene bakabaha ubukingirizo, nabo nyene bakaza barashira ku munwa, kubera iki kiza cya korona nabo nyene kirabaraba kandi kikaraba twese. Ibyo je nubona ku bintu bihatse, twebwe abamotari na twebwe twadukenewe yuko bashobora kuduha ubwo bufukamunwa, hanyuma natwe tukaba tubufise n'abakiriya nyene bakaba babufise, mugabo twosaba n'igipolisi nabo nyene bakaba babufise ubwo buntu. Twosaba nk'umupolisi yaguhagarikije akakubaza ati pere murayifise, ukayimwereka mugabo atarinze kuyikorako. Twese muri icyo gihe tucoca tugira inguvu cyo kugwaniriza hamwe icyo kiza cya korona.
Je nk'uyunguruza mu gisagara cya Bujumbura icyo gikorwa ndumva ko ari cyiza, kuko nubwo twokaraba haciye umwanya dukora ku mafaranga, tugakora ku bintu bitandukanye ku ntebe bicaye ko rero nicyo gikorwa bakoze ndumva ko ari cyiza. Mugabo nkaje niyunguruza turashobora kuba tubufise ari turi nka babiri, ego bagahaye nka shoferi cyangwa konvoyeri, ugasanga nk'ubu ndakiguriye, ugasanga muri bisi ijyamo nka 20 cyangwa 30 cyangwa 18, ugasanga nanjye ndi umwe cyangwa babiri. Je nibaza yuko naho nyine ngaho hobamo ukumva yuko bitoba bimeze neza, kubera wumva nimba wunda ugwaye wunda akawugwara, muri abo bandi numva ko bataba bikingiye nk'uko bikwiriye. Icyo twasaba rero nk'abashinzwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bworaba abatabufise bakaza barabubaha, cyangwa bagatanga itegeko buri muntu wese akakigurira, kuburyo agiye mu kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura cyangwa hari ho hose akeneye gufata urugendo akagenda gatwaye bakabibwira bakavuga yuko ari itegeko cyane naho babushobora kubuduha kabuduha kuko hari abatoshobora kuburonka kuko numva ngo kamwe kagwa 3, 2, 5 urumva nkayo onye hari nk'umunyagihugu muto muto usanga kugira ngo afise nk'abana cyangwa afise nk'umuryango ugasanga bujana no mahera menshi cyangwa bagashinga igitigiri kanunu cy'amafaranga katorenza yego nacyo nyine cyo bari cyiza kuko umwe wese yigurishiriza ku giciro ashatse none ko numva ngo babuhaye abantu batwara imamodoka ari mbona bo buha n'abanyagihugu ko babuhaye abantu batwara imodoka ari je mbona bo buha n'abantu biyunguruza n'amakinga n'amamoto kuko nshobora gufata imo ikingo uyu mwanya nkiyunguruza ngenda mu quartier kanaka ugasanga uwo mutaxi mene uwo mutaxi vero nta kafise cyangwa gusanga uwo mumotare nta kafise rero je mbona yuko boboha bose n'abanyana batwara ibyuma bito bito bakabubaha bo twese tukabona kwikingira kugira ngo turwanye ico kiza coronavirus
ngo turagerageje kuraba tujya hereye ngaha ko batwara abantu n'ibintu ngaha ni bintu akuri abantu benshi bavuye mu kitandukanye niho cyane cyita cyane gose ntawe utagishima ariko uko atutije kiza cyanduka mu buryo bwinshi hariho guhumekanira ko gukora nako ibora babakongereza ingufu kugira ngo cyo kiza nyine gihere neza bakongereza ingufu nko mu kurondera ubundi buryo nako kukona winjira muri bisi bakaraba umucumba yuko muhamaye wampaye amahera nazo kuyakora ko kora ko yoko ko wundi none naho nyine ngo ubwo buryo ashaka umuntu ashaka kwandura reka rero bora bakagwiza ajya ma desinfecta kugira umuntu nawe yinjiye aza akaraba aza ashisha nko mu kiganza kugira ngo tukigwanye neza tukivira hasi tukiheraheze mu gihugu cyacu ni byiza cyane vrema aturaguye akoze igikorwa cyiza muga nako yora bikakongera ko bakaronka nibwo baronka abapayiniyeri babafasha bakakongera ko bakagwiza ayo ma desinfecta tutiyogeye no kuza turahimiriza nyine mu gikorwa cyo gukaraba amazi ntiyigera abura ego numugabe gusa cyane byo ngo barakaraba bakongereza byose bizo shoboka uko tugiye hamwe birashoboka
ari wakunguko kanini kubera urabona turi ngaha tutwara abagenzi abantu benshi ku munsi umunsi washobora gutora nk'abantu ijamajana ngahe urumva abo bantu bose utagiye wikingira araho usanga wanduye abo dutwara nabo nyene byiza boza barabwambara kubera urabona turi mu bihe bibi tukaza turi kingira twese
no kuvuga n'uyunguruza nawe arashobora kukarondera kuko ni kuneza yiwe ni kuneza amagara yiwe kuko nawe birasabwa ko karondera kugira noneho iki cyorezo tukirandurana n'imizi nk'uko umukuru w'igihugu yavuze yuko iki cyorezo gitezwa kurandurana n'imizi mu Burundi kugira noneho tucikingiye dufata ingamba zose zikenewe zo gucikingira hama amagara yacu ashishikara agenda neza kubiyunguruza no kubafasha abantu kuyunguruza bibandanye bigenda neza hama icyo cyorezo coronavirus kibone kurandanwa burundu mu gihugu cy'u Burundi twebwe kabisa turashobora kubwigurira kuko ntibuzimbye twanditse ko ari mu mademire gucyo natwe uwo ari wese ashobora kukigurira ntacyo byishye akanya turabitaratugeraho natwe bwe turashobora kubwigurira kamwe kamwe ntacyo byishye ego nkatira kamo bagenzi banje bose byoshoboka arondera ukuntu uwo ari wese yokigurira kuko ni neza y'umuntu wari wese kugira amagara yiwe agende neza wakaronse je no muntu ayuko yoga koresha ukagenewe kuko ni kuneza y'uwari wese kuko kajya karafasha ku umuntu aswa kwandu ntiyandura kandi ntiyanduka izundi yo no fano hanura abantu yuko wakaronse yokabunga bunga neza akakambara ko bitegerezwa hama bikagenda neza
ikindi nacyo nuko ubushikiranganje nk'ubwamagara y'abantu reka nyene umuntu wese yumva afite icyo yokora yoterera ko bushyiramo ikiganza cyabo nabo bagaterera kuko tugigize yo gacha leta yonyine yo hogera igihe karuha ningiyombwa natako natwe rero abanyagihugu abashiramwe yigenga abantu bose tuje hamwe mwese agateresha shoboye kugira ngo icyo kiza anda yene mitsimo yo gucacha si byiza ko ubutwara ukamengo nuko gye kwikaba mifuka ubwo nuko gukoresha igikorwa bwagenewe hakabishobaye ngombwa hakabona supervision ngaha ku gitoro cyangwa ku bitoro z'amabisi bo basanze atakambaye kandi yarakaronkejwe bakamenya ingingo bafatira kugira ngo iyo umuntu aguhaye igikoresho gikoresha cyo aguhaye ugikoreshe bakafata izindi ngingo cyane cyane zireke abantu adashobora kwambara ugufuka mu kandi wabufise kuko bo baba bahaye ngo bagukoresha akazi nabo babahaye ngo babike mu mifuka cyangwa bikajya mu miduga baterere ngaho bakakurikiza ko babwambaye ko baburose bose
Nchuti muduteza matukui ya makuru ya tuya kakanya na hatu ya soreje aliko tulabara alikira andi tuwajeza homo kanya nshimi mwese mgari muduteza matukui hamgena wajenzi wange bamfashije kuya wajeza ho yara hagarariwe na Edi Rwema yegera nijwe na Fatu Alimaskarala yendi Jeffrey Mutagoma tulabashimira tuifuriza mahoro na mahiru.